Prosper Ngendanganya umuyobozi ajejwe gucungera gaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri banki nkuru ya Republika BRB niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane. Yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijyanye no gutunganya neza ivyerekeye ibikorwa vy'amashyirahamwe mato mato yo kwizigamiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashyirahamwe mu Burundi atubahiriza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu banki nkuru y'igihugu y'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwizigamiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu banki nkuru y'igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa.
Ku misozi yose igize Burundi yo kwa 2019 muri iki gihe ayo mashyirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushe burengero bavuga ko ryabaguye nabi cyane cyane ko ayo mashyirahamwe ari bwo buryo bwonyine bafise bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo.
Turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twadufise agataye gatoya
nk'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza. Vyahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito. Nta microfinance twaronka tujamwe gusaba ingurane kuko ntavyo tuba dufise tugwatirizayo. Nk'akarorero nk'ishirahamwe jewe ndimwe inkotizi 5,000 kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufise yo niyo wemerewe kuronka. None ubu bigiye kuduhanga ivyo bintu ntibizokoroha.
Mu gihe twase udufaranga wagenda ukagora agataye k'iwawe ukaja mu kurima mva zuko ngaha mu rugomba tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane. Wasuka udufaranga waburosa agatahe mu nyungu k'iwawe ha mugasubizayo amafaranga ukaronka kandi agatahe k'iwawe usigarura ikoreshereza. Ubu tugiye kubaho nabi kumva zuko ayo mafaranga yahora adufasha bigiye guhagarara ibyoroshye cyane.
Majya mu makisi nabyakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto nzishobora kuba mfise nta konti mba mfise jya muri banki canja mu two dushyirahamwe two kuziganya no kuranana nitwo dushobora kumfasha kuko nashobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuza uwanjye agakira.
Ubwo bushyirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga. Nta bintu byo kuvuga ngo urinde gutanga ingwati zirezire usanzwe waruziganya muri iryo shyirahamwe baguhereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba kwiyo ngingo yohagarara. Bemeza kwizogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi.
Basa nk'uko batunigiye mu izosi vrema bo bireka ibyo bikabandanya nk'uko byahora kuko ntangurane byari biteje twaguranana mu kwizigiranira tukishyurana neza atangurane biteye.
Iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajana hariya mu mabanki byozobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo.
Nyakubahwa iyo rabica bivuze ko akadusubiza iki gihugu cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyirahamwe byadufasha cyane.
Ariko Ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohana.
Nta gashyirahamwe na kamwe ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Jahakizimana mukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushyiraho izindi ngingo amerekeza. Kubwi warabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'ivyahuha bihuhuka.
Birya bintu byafasha abenegihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara sikanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabuna hafuma haba yindi ngingo mperekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga ari icyo gihumbi aragiye mu ishyirahamwe kanaka riguranana umazeho nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa acuruza amavoka n'ibindi. Naza ko rero uwo kwiga bakaraba nyine hoja yindi ngingo mperekeza ngingo yo gutuma umwenegihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho.
Nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ku mwaka. Ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko ari bwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe byoroshe muri ico gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga c'isi aheruka kuvyerekana. Abatari bake basaba mukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Republika bavuga ko iteye kubiri na politike yashize imbere ku munwa wose ubwirizwa kuronka izo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga. Eroje buri ka neza ijwi rya Amerika.